VOA. Radio Isbiti America. Ku makuru tubafitiye muri uyu mwanya muri kumwe nanje Fidel Niyongabo kaze mu byaniro byacu.
Aha aye muri rise y'ikiganda twebwe turafise ingorane y'amamate yo kubura amamate. Abanyeshure bakeya biga muri Cycle Superieur barashobora kuba baronka imatera zimeze neza.
Uwo ni umwe mu banyeshure bo kwishure yisumbuye yo muri commune Kiganda mu ntara ya Muramvya avuga ku kibazo cy'imatera kuri iryo shure. Inguru turagura kwa kumukanya gatoya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, amakuru tubafitiye. Abarundi barenga ijana bagizwe ahanini n'ugwaruka baraye bahagaritswe n'igipolisi bavuye mu gihugu cya Tanzania. Abajejwe intwaro n'igipolisi imuyinga bavuga ko hataragera ko bagira icyo bavuga kuri iryo hagarikwa kuko bakiri mu gikorwa cyo kwegeranya umwidondoro wabo barundi. Bamwe mu banyagihugu barashoboye kumenya mu bahagaritswe ko harimo ababo. Umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yavuganye na bamwe mu bari bavuye kuraba abana babo.
Munzu yihuriro ry'ugwaruka iyo bita Centre Jeune hafi y'ibiro by'intara ya Muyinga niho abantu barenga gato ijana bagizwe ahanini n'ugwaruka begeranirijwe kuva ku mugoroba wa gatandatu n'igipolisi. Bose bahagaritswe bavuye mu gihugu cya Tanzania. Twashitse aho bacungiwe tuhasanga bamwe mu ndongozi z'igipolisi mu ntara ya Muyinga batubwiye ko hataragera ko bagira icyo bavuze bamenyesha ko bakiri ko baratororokanya umwirondoro wabo. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Muyinga bavuga ko bashoboye kumenyamwo abana babo. Baratubwira uko bagiye.
Twamenye nyene mwa abana biwacu. Je urumva nagiye gusenga ariko umunsi wa kane nja nsanga bagiye. Hariho umugabo aturuka umugano niwe ngo yabatumako. Hama akababwira yuko abatwaye hariya muri Tanzania.
Yego yitwa Tongisha Kristiana.
Nawe yagiye gute?
Yagiye jese namenye kubona yagiye nagiye kugodoka kubera nakora kure nsanga yagiye bajanye na mwene wabo n'uwo nyene wishwe amacumi n'umwana wuyo niwo bagenda nagiye numva ngo baragiye Tanzania kuko
uwo musore nawe nyene yari yaje kuraba umuvukanyi wiwe. Nawe nyene avuga ko umugambi wo kujana nabo yari awufise iyo amenya ko bagenda. Nawe wamubonye
Wishwe amacumi Berenari
yarakubwiye yagiye
ngaje nango umunsi se wanarindi yo nabona nange nawe kugenda yego nawe kandi.
Abafise abana bari muri abo bahagaritswe bavuga ko bizigiye ico amatohoza azovamo.
Nawe wazanye utwo kujya umwana bega yadufunguye
yego yari yego yafunguye n'abandi yego none ko atakibagira mbona kirekire atakose bakozererere umenga rihari gusa ubutungane bizobikora kumbura basanga barabarekuwe
ubundi bari basanzwe bahora bajayo.
Oya je mwana wanje kweri ntiyahora ajya nta n'umunsi wari
kwihagarikwa ry'abo barundi. Twarondeye na buramatari w'intara ya Muyinga Arine Manirabarusha yabwiye Ijwi rya Amerika ko gushika ubu ata makuru bashobora gutanga amenyesha ko bakiri ko barakorana n'igipolisi igikorwa cyo kurondera umwirondoro wabo babandanya no gukora amatohoza. Imuyinga Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru. Mu Burundi kandi kuri uyu munsi w'Imana Egide Ndayisenga umumenyesha makuru akorera Radio Bonesha FM yafashwe n'inzego zijejwe iperereza mu ntara ya Cibitoke. Mugenzi wacu Edi Gwema yavuganye n'umumenyesha makuru wacu Eroje Wirika neza atanguramo baza nimba amakuru yifatwa ryiwe ariyo.
Umumenyesha makuru wa Radio Bonesha FM Egide Ndayisenga amakuru amaze kuva mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi yemeza yuko kuva iha zineza gatondo zo kuri w'Imana ari mugasho ariko nta wuzi dukuri neza neza ahafungiwe ariko ayo makuru nyine akavuga ko yabafungiwe mugasho kiperereza mu ntara ya Cibitoke nubwo inzego zibijejwe cyangwa igipolisi cyangwa abajejwe intwaro atawuremeza ayo makuru ko afungiwe mu iperereza mu Cibitoke. Ariko kandi ababonye bidafatwa bemeza ko yafashwe n'umupolisi ajejwe ibikorwa muri komisariya ya igipolisi mu ntara ya Cibitoke bita Dokor ngo yamufashe mu nk'igihe cy'isaha zitatu n'inusu z'agatondo mu gihe Egide Ndayisenga yari kumwe na bagenzi we mbere yari yagiye kuramutsa kuvejo kumugoroba uwo kumunsi wa gatandatu kuko Egide asanzwe mu gisagara cha Bujumbura kuva mu gwa mukuru w'Burundi. Hanyuma ikindi twashobora kumenya nuko atamutahe guko muhagarika abamufashe baje bazanye, gusa ngo babwiye abasanzwe bari kumwe igihe bari bakibyuka mu gatondo mbere bariko bafata akayi yuko Egide Ndayisenga bamukeneye, ibyo bamubaza nta kindi ngo basubiye kubwirwa nkuko babibonye babyemeza. Ariko kandi Egide bamutwaye mu bandi bose byari kumwe, ngo nta wundi batwaye, bamutwaye wenyine.
Kugeza ubu rero nta mpamvu igaragara ifatika yari yashyirwa ahagaragara se yabimvano yifatwa rye. Ese komisiyo ishinzwe itangazamakuru mu Burundi yo hari icyo yaba yigeze ivuga kuri iryo fatwa ry'uwo munyamakuru?
Oya, edi gushika uko nabwiriye nkanje nabuganye naho mu nzego z'igipolisi, aho twavuganye bambane yuko ibifatwa mbere batari bwarimenye. Hanyuma umugwi igihugu jejwe itangazamakuru nawo ntacyo abivuga ko icyo bikora ku rubuga ngurukana rumenyi. Urabona ko ibijyanye n'ifatwa ryiwe byanditswe rwose abamenyeshamakuru bari mu gihugu n'abatari mu gihugu. Ifatwa ryiwe ryanditswe rwose ku rubuga ngurukana rumenyi, cyane cyane kuri Facebook no muri bwa butumwa buhanahanwa ku buhinga bwa WhatsApp. Ifatwa ryiwe ryanditswe cyane gushika ubu rero atari byo babinugwanugwa, nabyo nyine nta muntu arashobora kubyemeza. Nta kintu na kimwe kirashirwa habona nk'icyo yoba akurikiranwa ko.
Eloge wirika neza, turagushimiye cyane, ukomeze udukurikiranire iyo nkuru.
Urakoze nawe Dirwema.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Murundi kandi haribonekeza ubukene bw'amamatera yo kuryama ko ku ishure ryisumbuye rya Komine Kiganda mu ntara ya Muramvya hagati mu gihugu mu Burundi. Ku banyeshure 271 bari mu ndara bafise imatera zikomeye ni 120 bonyene. Abanyeshure baryama ku bipande vy'amamatera bavuga ko bituma badakurikira neza mu ishure. Abarongoye iryo shure basaba leta n'imvukira ziyo komine kubafasha. Eroje wirikaneza n'ivyadushikiriza.
Ucinjira mu bigo vy'ishuri ryisumbuye rya Komine Kiganda mu ntara ya Muramvya, womengo vyose bigenda neza. Wahabona amazu y'amasomero n'ayandi yasanuwe, ikibuga cy'umupira w'amaboko, abanyeshure mu myambaro yera n'iyirabura bashajije. Ariko winjiye mu buraro bw'abanyeshure ucubona ko haragahaze, naho abana bagerageza gufuka udupande pande tw'ibisigarira vy'imatera hamwe hamwe ukubise kwa maso. Womengo n'imbaho gusa zigendera baryamako. Amamatera yatabaguritse ku buryo asigaye utunywenywe. Uwo musore yiga mu mwaka w'12 twamusanze mu gice kiryamamo abahungu.
Aha aye muri rise y'Ikiganda, twebwe turafise ingorane y'amamatera yo kubura amamatera. Abanyeshure bakeya biga muri Cycle Superieur barashobora kuba baronka imatera zimeze neza. Ni ukuvuga cyane cyane nko mu mapremiere gusa, nka Cycle Inferieur kuduga nko muri troisième seconde, abenshi usanga bafise imatera zatabutse. Abandi nabo ugasanga bashobora baronka utumanyi bakadufatanya bagashobora kuturyamako. Aha aye nk'uko bisanzwe dusanzwe turyamana turi babiri babiri.
Izi ngorane ziri mu buraro bw'abahungu nizo ziri no mu bw'abigeme. Mbere ho vyarunyutse kubera ubukene bw'amamatera bashitsaho bisasira imisegetera yagenewe kwirinda imibu. Umwigeme aratubwira uko we n'abagenzi be bita ku rutare kugira ngo barabe ko buca batoye agatira.
Mu bigeme twategetswe kuryama turi babiri babiri, ariko hariho abavyama no hasi n'ibitanda navyo nyene birakenye. Hanyuma mu kuryama rero twashobora kwegerana tukaryama ugasanga haryamye nka batanu ku bitanda bibiri bafatanije. Aho rero abaryamika baba bari batwebwe twiga muri superiye, ni ukuvuga abiga mu mashuri yo guheza nibo baronka imatera nziza. Hanyuma abandi nabo biga muri inyuma yacu nko twemvuze mu biga mu mashuri yo guheza biga twebwe classe terminale, mugabo abandi nabo nko kuva muri 10 gushika muri seconde baryama ku tumatera duto duto. Ubwo hariho no kugena izo matazi kenya cyane mu kugira twifashe mu kuryama bafata nk'iyo misegetera bagasaba nk'umunyeshuri agasaba umusegetera rya turayibamba wundi nawe tukaje tuyisasira ugashishira ko amashuka ugashikwabona kuryama.
Abo banyeshure bamenyesha ko ubwo bukene bw'amamatera no kuryama nabi bibagira ingaruka mbi, na cyane cyane kubijanye no gukurikira mu ishuri.
Turashobora gusanga umunyeshuri ari mu ishuri aho kwiga akunga kuri kiribyigo agashitanga ari kasinzira ko yaraye kumbaho yaraye kumusegetera yaradasinziriye
biradufitiye ingaruka mbi cyane gose kukubera nk'icyambere cyocyo ntidushobora kujyama neza nk'uyu uye aba yarateranije nk'utuntu tutumanyu agiye kujyama kukubera twebwe mu minsi heze ibitanda byahora bikozwe mu maraso uye barahinduye bashyira bazana utubaho barafatanya nitwo tujyamako urumva ajyamye imbavu zicyazishikira twa tubaho bigacya bimutuma adasinzira neza hanyuma rero agacya avyuka rushye murumva namwe agiye mwishyura ko adashobora gukora igikorwa neza ajejo
ubukene bwa matera ku ishuri ryisumbuye rya Kiganda buremezwa kandi n'abarongoye iryo shure Roger Gahungu ajejwe ivyigwa kuri iryo shure
twebwe ngaha kuri se y'Kiganda turafise ico kibazo c'imatera baba dufise abanyeshuri bari mu buraro bashika amajana 2021 ariko imatera zikomeye tubona bashobora kuryama ko ntizirenga 120 izindi usanga ari mu matera bwaheze abana ubuce kujyo abana iyo baryamye ko tubona ko bagira ingorane mu mirimo yabo ya misi yose ubu turiko turabiraba buryo nta buhari kubera tugabura abanyeshuri mu ndaro ibiciro bikaba byaraduze cyane ubu turiko turaraba turabona ku ishuri toshobora kugurizo mate
abarongoye ishuri ryisumbuye rya Kiganda basaba leta n'imvukira ziyo komine kubafasha gutorera umuti ico kibazo
twagomba dusabe abantu bose babona yuko bodufasha duhere nko kuri leta irabe igire kigoro turonde na nkenya hanyuma tufate n'abantu bimvukira canka abandi babona ko hagira ico dufasha nabone baze batutera gatucu mukumwe bagomba dusabane n'ubushikangaje bw'indero bwo busanzwe butujejwe budukurikirana muri byose ko ari bwo bwogira uruhara runini mu kudufasha muri izo ngorane dufise
ishuri ryisumbuye ry'Ikiganda rifise uburaro rimuyubatswe imbere y'uko Burundi uronke intaya yo kwikukira ryubatswe mu mwaka w'igihumbi 1954 kuva hatanguye umugambi w'inyigisho w'ishuri nshingiro fondamentale riri mu mashure yakira abanyeshuri benshi rwose isomero rimwe usanga ririmo abana bashika ku 90 ivyo rero bituma bigora kubakurikirana nk'uko bivugwa n'abarirongoye Eloge Burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu.
Kingira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta. Yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta. Ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo. Bumye ku muntu umwe bategerezwa. Konga. Ibere rimwe.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko.
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikire bigombe mirongo
ibiri. Hano turi kuri radio ijwi rya Amerika. Turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe. Kwijwi rya Amerika.
Icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uni wa mwanya ya ikiganiro Ntorere Kazoza.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora
mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza.
Jerome Niyonzima ndabaramutse ntongere ndabayikaze muri cyakego cha politique ntorere kazoza mwikundira. Uno munsi tukaba tugiye gushimikira ku mukenyezi mu bibanza vya politique. Tukaraba nimba urugero abakenyezi bari bishinze ekabere n'amashirahamwe yarajuje kubahimiriza bo bamaze kurushika ko muri kino gihe. Turarabira hamwe kandi intambamye zibabuza gushikira amabanga akomakomeye mu vya politique n'umuti zotoregwa. Reka doka kanya Krisi Munezero abiganire n'abatumire muri studio. Reka batumire wiwe mbere bafata kanya batangure bidondore.
Jewe ni Twanizigimana Benoit ndumukenyezi w'umukenguza amateka natowe mu ntara ya Ruyigi.
Ndabaye ikaze mukenguza amateka.
Murakoze.
Iburyo bwanje naho hari uwundi mutumire nawe nyene ntaho bahoba ku mukenyezi asanzwe akere buse tumuha kanya ashobore kutwibwira.
Murakoze nanje nitwa Bucimi Joseline sanzwe na jewe ndumukenyezi afise ibyo ajejwe kuraba uruhara rw'abakenyezi sanzwe nkora mu ishengero rya Fekabu.
Muri kino kiyago kandi turi kumwe n'umutumire agira gatatu reka nawe nyene tumuhe akajyo ashobore kwidondora.
Ego Jenny twa Marisere n'abararufise.
Mwashatse kwifata ruto mwahoze muri umushinga mateka kandi n'ubu ngira ngo benshi barabamagara honorable. Mwarabaye kandi na uramatari b'intara ya Rutana benshi babazi mu twari intara ya Rutana.
Sangiri kiyago sangiri jambo nikazoza. Kazoza.
Nagira rero tudatevye twinjire midoni do ya kino kiyago cuno munsi muri ntorere kazoza nkuko twababwiye uyu munsi turiko turarabira hamwe ukugene igikobikogwa byaranguwe nibizohava birangurwa muri kazoza mu bijanye no gufasha umukenyezi w'umurundi kazi ngo ashobore kuronka nawe nyene kibanza cyo kimwe n'umugabo mu nzego na cyane cyane mu vya politique. Nagira ngo rero nkuko ikiyago cuno munsi twacise tubanze turabire hamwe kugene ibyagenze mu bihe twako twitegurira amatora kuko ihangiro ryari ko umukenyeza runka nawe nyene kibanza mu nzego uyu munsi zirongoye igihugu. Mbega uyu munsi mubona umukenyeza afise ikihe kibanza nico twari twiteze mubibona gute? Reka duhere kumburingira ngo kumufasoni Jodine Bucumi.
Murakoze cyane. Umukenyezi uko byagenze mu nteguro y'amatora aherutse umukenyezi yarashoboye kuronka ikibanza ciza kugira ngo yigishwe kubijyanye n'ingene yotora kandi yongere yitoze kugira ngo nawe ashobore kugironka amahigwe yo gushobora gushika mu nzego zifata ingingo. Hanyuma muri ibyo bikorwa byo kwigishwa abakenyezi barashoboye kwerekana intambamye bashobora kugenda bahura nazo zitabemerera canke zitaborohereza gushobora gushikira ibyo bibanza neza ndetse bakarenza na vya bice 30%. Hanyuma ibyo bibazo navyo bagenda bahura navyo kenshi nuko usanga umukenyezi afise umwanya muto.
Reka naho tubaze honorable Marcelina bararufise muri mu bagize icyo bafashije muri ibi bihe Burundi bwe kubitegura amatora kugira ngo turabe yuko umukenyezi w'umurundi kazi nawe nyene yoronka ibibanza bihagije mu nzego zirongoye abandi na cyane cyane mu vya politique. Murahavye igikorwa mwakoze igikorwa abandi bakoze mwakoranye n'abandi mukaraba uyu munsi aho tugeze mubibona gute? Murashima.
Twebwe nkuko mubivuze twari mu bandi bashoboye kuja guhimiriza ico gihe twari dukoraniye mu ishirahamwe ry'abafasoni batowe mu nama nshingamateka na nkenguza amateka iryo twita FEPABU. Nyagihe rero twarakengurutse yuko irishirahamwe ryadushoboje uburyo kugira dushike guhimiriza abakenyezi cyane cyane twaba twifuza kubonana kandi twarabonanye by'ukuri n'abifuza kwitoza ku giti cyabo cyangwa ku giti cy'imigambwe n'abari bamaze kuja ku ntonde ndetse twarashizemo mu bo twahura n'abari basanzwe bamaze iminsi bari muri ayo mabanga y'ubutogwa n'abagenzacu nyene babashinga amateka n'abakenguza amateka twaba turi kumwe kugira umwe wese agira ica shikirije kugira ngo dufatiye ku byo tumazemo twari tumazemo igihe turabe yuko aya matora agira ica dugije rero je novuga nti ica nshimishije novuga imbere y'ukushika ku matoranye n'izina nuko wasanga by'ukuri abantu bose bahimbawe n'ugushobora kugenda barahana hana ubwenge nakenge niko no bivuga nuko uvuga hamwe mubwirana mutabeshanya kuko mwaba muri abakenyezi gusa mutabeshanya umwe wese akaraba hari akaraba uruga rimwo akaraba karera rimwo akaraba ati narize canke sinize ati no mubize bimeze uko tukabwizanya ukuri rero ico je naragishimye gose kuko nabandi baca bashinga intahe bakavuga bati twivyatugoye nibi naho mona turaha byatugoye nibi bakabidondagura nyene tukabisangira ubu rero umuntu aravye arabona yuko hariho bimwe bimwe nyene byagiye biradu uga amuga hariho nibindi bitaduze cyane
kumurengera ngimvo turahava tuzishika ko intambamye umufaso nijo zine bucumi yaziciye ko aravuga intambamye cyane cyane umuntu yaramaze kubona kirenge mwayaze nabo mwari kumwe mu muri kumurafashanya gukungurana kukenge mugabo ngira ngo hariho n'izindi kugira ngira ngo zaduze kumurengera ngo umuntu ashobora gukorera ko muri ibi bihe
izindi ngorane
n'izindi intambamye kumurengera ngo uyu mwa mwara abonye muri aya matora muvuga muti nkuwo kwitegurira amatora kurikira umuntu yozikorera
jewe intambamye no zivuga nko mu mucumwe gusa nuko ibyo biganiro ahakuru twabitanguye dusa n'abatevye je ku bwanje twabitanguye dutevye kuko mu bisenze nk'ubu uwo bashaka gutegura abakenyezi neza akabategura ku matora y'ibihumbi 2020 ku bwanje yotangura ubunyene agatangurana nabo bari bagiye ku ntonde batashikiriwe agatangurana nabo bifuje batashikiriwe agatangurana nabo bifuje bakongera bagatogwa kuko nyene urahura ubwenga burahura kare nimba hari ukundi twoheza tukabwizanya ingene twogenda turahinyanyura tukazogenda turahinyanyura bukebuka dupfundura akantu kamwe kamwe dutetwurura agafundo kamwe kamwe mugabo kijya gihe urabona ko twaje by'ukuri hasa nuko hagetse
reka umuntu aho duhi ijambo umukenguza amateka bintu batanizigiye imana muri mu bagize amahirwe abakenyezi bagize amahirwe yo kuja mu nzego uyu munsi kumburengera ngo bimwe mwaharanira kimwe n'abandi bakenyezi bagenzi banyu mu Burundi mwarashoboye kubishikako uyu munsi muvyumva mwiyumva gute kumburengere imbere yuko tubaza ibindi bibazo twokumva kugena umukenyezi ari umukenguza amateka uyu munsi Benoit Nizigimana yiyumva ari mu ntebe y'umukenguza amateka
bwa mbere hoho ka bukenyezi niteka umuntu yovuga yuko akwiye gukenguruka ubwa ke mu minsi yahera umuntu yarumva ngo hariho bakenguza amateka canke abashinga amateka umuntu akiyumvira ingene bigenda cyangwa byagenda ariko ubu kubera umuntu yari yaratahuye ingene bigenda bivanye n'ibiganiro byagiye biraba bitandukanye umuntu rero agaca abona uruhara yategerezwa kugira ingene yategerezwa gutangura hanyuma abonye yuko ibyo yarondeye yahavuye abishyikira urumva rica ari biteka yo kwishimira bwa mbere hoho yotangura gushimira Imana kuko niba yarabikomse byose
kumbure ngira ngo ikibanza cy'ubukenguza amateka cyo kimwe n'abashinga amateka n'ikibanza ngira ngo nibaza ntigisaba ihiganwa muhiganwa n'abagabo mugahiganwa n'abakenyezi bagenzi banyu baba bakeneye kumbure kuja muri ico kibanza twovuga tuti mwo mwarateguwe bikwiye kugira ngo mube mwushika aho mugeze uyu munsi muri benshi bifuza gushikaho muri
Ego murakoze tewe muisanzwe ikiringo giheze nari naragiriwe ibakwe nari mu bandi mu bakenyezi bahawe inyigisho kuko nari nsanzwe ndongoye ikomine imwe nari mu staneri muri make
muri Nyabitsinda
muri komine Nyabitsinda Professor Rugiki umva mu biganiro byagenda byagiye biraba byo guhimiriza abakenyezi kugutora kuzo kwitoza ubwa mbere no kuzotora nari naragiriwe bakwe ryo kuba muri bo hanyuma ikindi kandi cari kirenze ko je nari munyamugambwe umva rero gutogwa hose je kuba naratowe rero urumva ibakwe ryo kuba narigiye mu bahimirijwe narabigiyemo numva rero nari narandumvise inyigisho narazikwirikiranye
kumburengira ngo mu kanya gatoyi turaheza tugaruke ku ruhara rw'imigambwe muri bibijanye no guhimiriza abakenyezi ngo bashobore gutora no kwitoza bongere kumburengira ngo baharanire agateka kabo k'abakenyezi
Sijyo ijambo ushinge wo gushira hamwe
muraba abakenyezi bagenzi banyu muraheza mukabigenza gute mwe arico muyaga uyu munsi kujanye no kwitegura ko bavuga bati twitegure kuva kirikare
turabiyaga kanini gose muri makejeno icambere no tangura kuvuga abakenyezi turafise ukuntu twagiye turashigwa inyuma bivanye n'imico twagiye turacamo aho tugeze rero ubu abakenyezi twarigiriye inama ubwa mbere hoko yuko iyo mico imwimwe yagira dusubiza inyuma twogerageza kuza turayirengera ari nacyo gituma ariyo na ntumbero abakenyezi batowe twagiye hamwe tukavyumva yuko dutegereza kuza guhimiriza abandi ko iyo mico yagiye iradutuma tutaje imbere ko twoyi sozerera ari nacyo rero gituma twagiye tuvuga tuti tutekereza kuza turigisha abandi bakenyezi kugira imico yadu itatuma twe tujya ahabona tuyirandure tuyirandurane n'imitsi
kandi bashimire ngaruke umufaso ni Joseline Bucumi twovuga yuko umukenyezi w'umurundi kwitegurira kumbure amatora twarangije hari uruhara yoba yaragize wenyene ubwiwe mu kugira ngo wenyine yifashe yongera afashe bagenziwe muri isho giki muri uwo murimo wo kwito wo gutora no kwitoza umukenyezi yarabonetse
ese kumwe murakoze cyane nkuko twari twamaze no kubivuga kandi nabagenzanje bakaba bahejeje kubivuga umukenyezi bwa mbere yagize uruhara rukomeye kuko nko mu biganiro byagiye biraba abakenyezi bahari ya ku mitumba barashoboye kubona abakenyezi batowe baba bari mu nama nshinga amateka bari mu nama nkengo za mateka
ubwo wabara tumiwe bonyene ngira ho twovuga ati hari ikintu cyo bacara bavuyemo bonyene hamwe umva ati kibavuyemo n'ingi n'umurimo wabo ni kwibwiriza
aba bakenyezi bo ku mitumba mu bisanzwe barerekana ishaka bafise iryo shaka rero bafise bagerekana baravye uburorero babona imbere yabo barabona ko hariho abakenyezi bari baratowe ku mitumba bafata ijambo bakagira icyo bashoboye guterera ndetse no mu bijyanye n'imigambi y'iterambere bagaca babona baterega bwa bundi abakenyezi twafuye kunigwa mugabo dushoboye bavuga bati tuzogerageza turabe dushyira imbere abakenyezi bake ntitugire benshi cyane hanyuma duheze tubahunda amajwi
Murakoze Krisi n'abatumire bawe ico kikaba cyari gice cya mbere cya kino kiganiro cerekeye ikibanza n'uruhara rw'umukenyezi muri politike mu biganiro bizokurikira tukazorabira hamwe igikwiye gukoga kugira ngo umukenyezi n'umushinga ntahe bangane by'ukuri imbere y'amategeko no muri politike Jerome Niyonzima nongere nshimire mwebwe mwateze yo mintorere kazoza ndabipfurize kuranirwa mu banki no mu vyanyu naho butaha
cyari kiganiro ntorere kazoza Kiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ibiganiro n'amakuru twari twabateguriye rero bikaba bigarukiye ngaha yamara imbere ko dusezerana twashaka kubandanya kuvuga ku bantu bakurikiranye ubuzima bwa Muhammad Ali rurangiranwa mu rukino rw'ingumu hamwe akongera akaba yagize uruhara rukomeye mu rugamba rwo guharanira agateka kabirabure muri Amerika yitavye imana ku munsi wa gatanu mu ijoro muri leta ya Arizona ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika azoshingurwa mu mpera z'iyi indwi tugiye gutangura muri leta yiwe y'amavuko ya Kentucky. Tubifurije rero kugira umunsi mwiza mwese, mukaba mwari kumukurikirana ibiganiro byacu twari bafite kuri saha kuri radio Ijwi rya Amerika. Tubatumire yo kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu.